kumva ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Niriwe nchuti mwese mduteza matwi muri kumwe na Oriane Itangishaka. Niwa mwenye w'ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi kuva saa 10 gushika saa 11 amasaha y'Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Ku munsi wa gatatu tubashikiriza ikiganiro muri isanga cerekeye amagara y'abantu. Mbega ingwara ya trisomie 21 iramenyerewe aho muherereye mu kibano. Ni ingwara itamenyerewe cyane ariko abaganga n'abavura ibijyanye n'inyifato abo bita abapsikologe bavuga ko iyo ngwara atari agaseseshwa muri ni ukuvuga irabaho bamwe mu bavyeyi bakaba banyegeza abana babo bayigwaye mu mazu kubw'amasoni no gutinya ko abana babo bakumigwa. Abamaze kujijuka baratwara abana babo mu bigo byagenewe kuvura abo bana kandi barashima intahe ko bene ivyo bigo bibafasha cyane. Mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi turaganira n'umwe mu bakenyezi batanguje ikigo Ni d'amour akaba kandi afise umwana agendana n'iyo ngwara ya trisomie 21. Turaganira kandi n'umuganga akurikiranira hafi abana bagwaye iyo ngwara, abo batumiriye baraza kudufasha gusigura byinshi kuri iyo ngwara mu ntumbere gufasha abafise ibibazo byo kudatahura neza trisomie 21 no kugira bamenye uko boyihanganira mu miryango no mu kibano muri rusange. Tuhamagarire nk'uko bisanzwe ku rubuga rwacu rwa Facebook aho mushobora gushyira amanimero yanyu tukabahamagara mugaterera ibibazo cyangwa ibyiyumviro. Adresse yacu ni VOA Radio yacu ni ku rubuga rwa Facebook. Ikaze mwese.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Je ndi hano Kampala Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Taxi ikorera hafi y'umupaka, ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Combo Taxi muyitegurirwa kandi mukayivugaho na
La Belle Valencia Rola.
Oh,
Ijwi rya Amerika isamiranire Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga kuri uno munsi yerekeye amagara y'abantu turaganira ku ngwara bita mu gifaransa trisomie 21. Abaganga n'abavura ibijanye n'inyifato kuvuga aba psychologue bavuga ko iyo ngwara ataragaseseshwa muri irabaho bamwe mu bavyeyi bakaba banyegeza abana babo bayigwaye mu mazu kubwa amasoni no gutinya ko abana babo bakumirwa ariko bamaze kujijuka baratwara abana babo mu bigo by'abagenewe canke amacentre atandukanye yo kugira ngo babavure abatari bake barashima intahe ko be nayo umavuriro be n'ivyo bigo bibafasha cyane. Rero mu kiganiro muri sanga cyo umunsi turaganira n'umwe mu bakenyezi batanguje ikigo Need d'amour mu Burundi. Twongere tuganire n'umuganga akurikiranira hafi abana bagwaye indwara n'indwara zisanzwe z'abana muri rusange, akaba kandi yaranonosoye ivyerekeye ingaburo zibereye no kuvuga nutrition. Ubu rero akaba ari Dr P mu gihugu cy'u Burundi. Turi kuba ku murongo wa telefone, ndabwiye ko twamaze kumuronka ariko Madame Gregoni ndi kuri yo ntituramuronka ku murongo wa telefone, ariko tutarandiriye ka twakire abatumire bacu duhereye kuri Dr P. Ikaze neza Dr mu kiganiro muri isanga.
Nakoze kuri ikaze.
Muganga, turumva ko umwanya wawe ari muke cyane, ariko mu kanya gato tuzaba tugufise uradufasha gutahura iyi ndwara uko imeze, ingene ibimeze muri rusange ku babyeyi batayitahura cyangwa ku batanayizi. Ni indwara imeze gute?
Iyo ndwara ya trisomie 21 ni indwara umwana avukana, indwara umuntu avukana, kandi ntacu umuntu yokora mu bisanzwe kugira ngo ayikingire, kubera kuvuga ko ari nk'igifita kiza. Igifita kiza mu gihe urubuto rw'umugabo n'urubuto rw'umugore biba bihuye, ni kuvuga yuko bisanzwe umuntu birangora kuvuga mu kirundi, iyo umuntu agizwe n'amakromozome 46, ni kuvuga 23 aza kwa mama, 23 akava kwa papa. Rero iyo bihuye umuntu ashagira 46. Rero bakoze trisomie 21 canke trisomie 21 navuga habaye igisida kuri kromosome ya 21, aho zobaye zibiri yo kwa papa na mama wiwe zikaca ziba zitatu, urumva ziba zibaye zitatu trisomie 21. Navuga amakrosome atatu kuri ku nimero ya 21 niho rero bica bibabitsa rero akisangamo ntawubitegura umuntu atabishaka kandi naho ikintu bivuga ko kirimenya ni uko ari indwara tukunda kubona iba mu gihe umufasoni ashobora kuba asamira afite imyaka ikiraba miremire ariko rero abantu bose bafite ariko imyaka 20 ni ukuvuga ngo umuntu umufasoni asamira afite imyaka irenga 35 afite amahirwe afite sinova akora amahirwe afite ingaruka mbi z'uko ashobora kubyara umwana afite iyo ngwara ya trisomy 20 kuba umuntu umve neza birashobora gushika n'ufite imyaka mikeya 33 umugabo ingwara iboneka uko umubyeyi agenda arakura nk'umubyeyi afite 100 nk'ababyeyi 100 ndaguha akarorero bafite imyaka 50 bafite mubabyeyi ibigo byazizwe mu babyeyi 100 b'abadamu bashobora kuronka 15% no kuvuga 15 ni benshi bashobora hashobora kubonekamo abana 15 bavuka bafite iyo ndwara urumva ko ari benshi abana 15% ariko turabye nk'abapfasoni bafite imyaka mikeya ndaguha akarorero nk'imyaka 30 mvuga 30 imyaka ku myaka 30 no kuvuga ni munsi ya yari mu kwicana stadire ubu twavuga rero kwigira cyane ingene ngo ibintu bivuga mu kirundi mugabo ni munsi kumbaza ko ni indwara ituruka uko imyaka y'abapfasoni ituruka ashobora gutuma mbere ari byiza yuko abantu b'abapfasoni bokubaka bishobotse bakiri bato nagomba rero kubavuga iyo ndwara kugira bayumve ingene ipfa ingene ibaho ingene indwara indwara umwana avukana hanyuma rero iyo ndwara imaze kubone umwana amaze kuvuka iyo agisiga yarabaye aca agira rero ibimenyetso byinshi bitandukanye
ego ni ukuvuga muri make tugerageje gushyiramo insiguro muri bimwe mu byo waduhaye wavuze nk'amakromosome tugerageje kuyasigura nko mu kirundi ni mu bisanzwe ni nk'ibigize ubugingo bwa kiremwa muntu biri mu maraso yiwe mu bugingo bwiwe biba bitagenze neza iyo ariko iyo umugabo n'umugore haba habaye igisita
urubuto rw'umugabo n'urubuto rw'umukobwa biriko biraterana ngo bigire umwana mu majambo agenda
twagerageje gushyira ifoto ku rubuga rwacu rwa Facebook kugira ngo abantu babone nk'umwana aba yavutse ayifise imwe n'abameze ariko dusigurire nko ku mubiri benshi baza bameze gute ni hehe hakarigwa cyane ku gihimba cy'umubiri kugira ngo umenye yuko uyo mwana ayifise
iyo umwana tutwe nk'aho nkorera ku bitaro nsaga nkoreramo turaraba abana bakivuka no kuvuga uyu mwana akivuka turaraba ko iyo ndwara yifise no kuvuga umwana afise iyo ndwara cyangwa afise ubwo bumuga umuravye mu maso hiwe afise ukuntu asa ubwa mbere uravye nk'aka nk'umutwe wiwe usanga afise umutwe muto ugereranije n'indi mitwe y'abandi bana bameze neza nihanganiye kukimenyetso ni byinshi ariko ndagerageza mvuge bikenya kandi biboneka usanga ari mutoya n'igihe bakuze bagira abana usa usanga bafite agatwe usanga ari gatoya uravye ukundi mwana bangana hanyuma urashobora gusanga itosi riba rigufi ugasanga itosi umengo rirateranye umutwe ugasanga urateranye n'ibitugu ikindi mu maso umuravye urabona ko amaso ari kure na kure ni ukuvuga amenga amaso ari mu misaya ni ukuvuga icyo twavuga upimye ukaraba hiki icyo n'irindi riri usanga ari harehare ugereranyije n'undi mwana ikindi nacyo urashobora amaturu y'uyu mwana aruguruye womengo ni nkakurya ugomba gushyira muri rero pasi cyangwa telefone utuzuru twe turuguye bavuga mu kirundi ngo amazuru arapomoye hanyuma ikindi kindi navuga yuko uyu mwana amatwi yiwe usanga ari nko mu muhogo aramanutse usanga amatwi y'umwana aratumbereye cyangwa arasumba ufashe nk'umurongo ugaca uvuye ku jisho ukikama no kuvuga usanga ufite ku gutwi
mukaba mwinabana nabo ufasha karongo ugafata karongo ugacira gakitse gatumbereye ufusanga gutwi kurepfo amasubira nko mu itoso no kuvuga yuko mu Gifaransa mbere bavuga ngo ni ngoni oreta implante ehe mukabo mu Gifaransa tuva kwa ma ama asana amanitse ifu mu itoso ikindi ikindi kuri kurara ururimi rwiwe umwasubitse usanga si ururimi runini kuri niya urafye n'urundi rugutereranje n'urundi kwa bandi bana iki ndacho urafye muho ya ufasa mitse ukarara mukanwa uno kukara no goye uma ngo utera yindi kuma ikara no goye ya kanoko ariko mu bandi bana usanga amo tuvuga muri kare ibintu byo cyo kwa muganga usaba ko kuba kisa kumukirobi urafye ngaha mukanwa haruguru ahakamerera nk'amenyo urabona yuko hari akanyoko ikindi nacyo ndacabandanya ikindi nacyo ashobora kenshi uwo mwana akivuka kuguma wuguruye bisa n'umupepe umunwa yitegeza kugara agahemera mu maturo mugabo dusanga wuguruye ibyo rero umwana akivuka ni ibyo bimenyetso biranga ariko ikindi kimenyetso iyo ufashe nk'uyo mwana utukyo turagupima usanga imitsi yiwe ata nguvu irimwo mu utwi mu kuguru urashobora kugufata ikirenge ukagisha ku gutwi vyoroshe no kuvuga yuko umengo iyo ni umwana anonotse cyane birenze adoha icyo bita itere l'accité rigamante mu Gifaransa mugabo abanonotse birenze ariko hanini turaba mu maso amazuru utunwa ukaraba gatumene kameze ukaraba amacisho ukaraba n'amatwi ibyo n'ibimenyetso bikabesha bikwereka ko umwana ikibazo cya tizomiventeye
urakoze cyane muganga mbere ko tubarekura mbere ko tubarekura
amaze gukura amaze gukura naho hariho ibindi bimenyetso usanga umwana afise ibitoki binini intoki nini cyane intoki nini ikiganza cyiwe usanga intoki ari nini kandi intoki ari ngufiye hanyuma ikindi usanga umubiri wiwe wumye urumye cyane nawe umufite amavuta ntamufata hanyuma n'abana bafite ingorane zo kuguma izosi izosi rirateba izosi ryagumye ku mezi abiri ariko ku mezi atandatu yicaye ku mezi atandatu umusore umwana yicaye ku mezi atandatu umwana yicaye ku mwaka kugenda ugasanga umwana atambuka ku mwaka agaca atangura gutambuka ku myaka ibiri ibyo rero ni ibimenyetso abo bana dusanga bafise kandi biteye ikibazo urabye uyu mwana uri kuramupima aho abana benshi usanga bafise na bindi bavuga ngo afite umutima utugaye uri kuramwumviriza ukumva yuko afite ibimenyetso by'umutima utugaye mu Gifaransa bamwe bayita ngo ni malformation cardiaque hanyuma n'ikindi muravye mu nzu umwana urashobora usanga afise ikibazo ko ngo ni igicondo umukondo umukuri mukuri ariko abana bose bafite umukuri ntibafite kilometre
muganga mbere ko tukurekura wakumbura udukundire umunywanyi w'ishuri rya Amerika ari ku murongo wa telefone yifuza kukubaza ikibazo dufise Louis ikaze mu kiganiro muri sanga
ikaze muri akode ibyo kuno munakanda wa telefone ndi mu Burundi ikibazo barise kuri iyo tizomiventeye ego yene ibijyanye n'imifato yo mu kibano psikolojikma benshi baratinya kuba bo bigaragaza ikibazo nari mfite rero kugira ababyeyi bisanzure imbere y'abana babo ko ari indwara ibaho ariko ndabaza nta masanse de kwisansarje cyane atari na basosiyare ashobora kuba ariho ariko arabafasha ikindi kibazo gifite cya kabiri narahita amahirwe ndirika agomba kugatoranya nashaka kuba nomenya kubera sinzi niba ejo rihari ubuhunya kuno munota nshaka kuba nomenya eske nta tretema ihari nta muti uriho waba siyantifike cyane reka ndanayite y'ikirundi kubera nayo idadi yuko ikora
ego Luigi dufisa mahigo ko turafise madame Grigoni ndi kuri yo aza kudufasha kubijyanye n'amasantre mu gihugu cy'u Burundi ariko muganga aratugira kumbure bya traitement umuti wo buhari ibifasha mu kuvura abo bana abari bihe muganga
musanzwe abo bana cyuko muramanura abavyeyi abo bana n'abana bateza kuregwa nk'abandi bana kuko musanzwe umwana wese ara be washaka abo bana bafite ni abana bafite ngo basimike abandi bana n'abana basurukundo barasurukundo cyane kose barasurukundo bimwe ntobira ngene ndabikubwira rero abo bana batezwa kuregwa nk'abandi bana bakagenda mu ishuri ubuka mu ishuri n'icyo ubwenge ntibuzoba bukwijana kwijana mugabo arasubwenge hari abasanga basubwenge 80% turafye n'abandi bana badafite icyo kibazo umwana yari afite 80% y'ubwenge kubundi imana ashobora gukora ibindi bikorwa bitari bikeye mugabo ababo bose bafite ubwenge buke hari usanga bafite ubwenge bushika kuri 30% mugabo umwana wese ateza gufatwa neza ni ukuvuga twebwe dukorana n'abantu bose abantu twuvuga bagize psikoloji y'abana abantu bagorora abana kuko abo bana barakenera ko bagorora kubera bateba guhaguruka kwicara cyane turasaba bakabagorora bakatwara mu irerero bakabagorora uko niko bavugwa hanyuma umwana agashobora kugira inguvu agatambuka abateze kuvuga turasaba yuko hari abantu bigisha abana kuvuga bakabigisha kuvuga hanyuma iyo bagwaye turabapfura kuko kenshi barakunda kugira utugwara usanga agira izangwara z'ibyuruzi bavubona ama infection cyangwa ugasanga barakunda gukama amaraso cyangwa bakabyuha cane turagerageza yabyuha rwose turageza kubwira umubyeyi ingene ashobora kumugaburira ntabyibuhe rwose cyanke afise indwara turabapfura tukabaha imiti mugabo cyane cyane twese dushyigikira ko dushyira kugira ngo babarebe neza umubyeyi ntacyo avuga ngo ni umwana wo guheba ngo ni umwana wo guta ngo ni ikimuga oya njyewe naramaze kubona hariho abantu bakura bagapfa ugasanga barakora utuntu tw'imyuga bakabarira bagakora mu mafu hamwe muri sekeretariya bagasohora impapuro n'abana bafite ibyo bashoboye rero icyo twebwe tuvuga jeje ndababonye ngira abatwi ko bashyira mu ishuri ry'abana bafite ugorane kukubera barashobora kwiga mugabo bakiga mu mashuri yabo bakabagorora n'abavuga ngo n'ibya kine bakabigisha inyene bavuga hanyuma bakaraba ko tugacunga ko atangwara zabateye hari aho usanga indwara z'ubuhumyi abaganga b'amaso bakadufasha ni ukuvuga mu majyambo na Kenya ni umwana akurikiranwa nk'abandi bana nubwo ukundi akudahuga ari gukarirwa n'indwara ariko cyane cyane ni umwana ategerezwa kwiga mu ishuri ku byo ashoboye macamo makenye nica
urakoze cyane rwose muganga kuba ufashe kanya kugira ngo ubane natwe none impanuro za nyuma nk'umuganga uha ababyeyi canke abari mu kibano muri make kugira ngo bita abana ku buryo bwo kubavuza uwo bahize impanuro haba ari ukuntu babafungurira haba ari ukuntu babitaho imiti babaha impanuro za nyuma uzobukoze
impanuro za nyuma naha abo babyeyi nuko abana batobagezwa kwa mbere na mbere hanyuma bagwaye ntibavuge ngo n'abana bo kwikura ko bagwaye bakabazana kwa muganga twe tuje tubana tukabavura hanyuma bakabigisha bakabashyira mu ishuri bakiga cyane cyane amashuri y'imyuga ubwira gatatu icyo nagomba kuvuga yuko ababyeyi batotana kw'ibirati ari usanga mu muryango bafise umwana umwe afite tizomi imaze kubona umuryango ufise abana babiri bakurikirana ntibatane kw'ibirake ngo ni we yatumye ingorane oya ni Imana iba yakoze kandi Imana ikoze bataza kubifata uko nyene Imana iha umuntu itabonye icyo bizovamo ni ukuvuga rero ibyo ni byo narangiriza kumbuga nk'icyo kubafungurira niyo mwana abyuha bose bogerageza kutabaha ibintu bibyibusha cyane cyane ibintu birimo amasukari aho usanga bahize isukari byinshi cyangwa ugasanga bahize ibintu birimo rwose bogerageza iyo umwana abona byuha rwose kuko nabyo bitera ingaruka mbi abakegerwa isukari kimwe bashobora kubafungurira indyo zikwiye kandi zibereye zituma umwana akura neza
Murakoze cyane gose uyu ni docteur Nibirangije P pediatre umuganga akurikiranira abana akaba cyane cyane akurikiranira muri kintu gihe abana bagwaye indwara ya trisomie 21 muganga akaba akorera mu gihugu cy'u Burundi mu gisagara cha Bujumbura urakoze cyane muganga turagushimiye
Nama murakoze turashimiye
Reka rero tubandanye ikiganiro muri isanga twababye yuko dufise amahirwe yuko badufise nk'umutumire Madame Gregoni akaba ari umwe mu bakenyezi batunganyije babuguruye ikigo gifasha abana bagwaye trisomie 21 ikigo cyitwa Need d'amour umufasha ni Gregoni Ndikuriyo numwe mu batangurije ikigo turi kumwe ku murongo wa telefone Madame Ndikuriyo ikaze neza mu kiganiro muri isanga
murakoze cyane nyakira
Namwe murakoze gufata akanya ko kuganira natwe turabandanya ku murongo wa telefone abanywanyi biradijwe rya Amerika baraza kutubaza ibibazo bashikiriza ibyiyumviro ariko mbere na mbere reka twumve byinshi byerekeye iki kigo cyanyu mwatanguje twumva ko ari kimwe mu bigo bike cyane bihari mu gihugu cy'u Burundi tukumva kandi ko umufise n'umwana agendana n'indwara bikaza kudufasha kumva ingene mu mwitayeho ingene muhanura abandi bavyeyi kwitaho abana bafite trisomie 21 tubwire iki kigo cha Need d'amour gitunganijwe gute
kigo cha Need d'amour no kivuga kumbure guhera mu ntango cabaye iciyumviro cabakenyezi ba Kenya barimo nyene babiri basabana bafite ubwo bumuga kuko twabona ingene bigoye duhereye kuwo twari dufite mu miryango ingene bigoye gufasha abo bana ingene kandi abo bana nabo baba bakeneye byinshi baba bakeneye kuja habona baba bakeneye kwiga ibitandukanye baba banakeneye no kubona ko hariho abandi bameze nk'abo ibyo bikaja bikabatera intege bikabakomeza ntibabe abana bakumiriwe gusa intumbero rero iyo ari iyo mu ntango ariko kandi tukagomba no kubungura ubumenyi kuko naho batoba abana bo kwiga ibiharuro n'igifaransa nk'uko tubimenyereye n'abana bafite ibyo bazi n'abana umenye icazi neza ico akunda ukakimufashamwo giheza kikamufasha gukura neza giheza kikamufasha ndetse twizigira yuko bokuramwo nico bateze imbere nico batuma bibeshaho intumbero nyamukuru rero yari iyo gufasha abo bana gufasha imiryango bavukamwo kubungura mu bumenyi kubereka yuko hari abantu babitayeho by'ukuri
none muri icyo kigo muri kano kanya mufite abana bangahe mufasha
muri icyo kigo dufise twatanguye dufise bake twatanguye dufise nk'abana indwi ariko ubu turashyitse kuri 20
ego twumvise muganga yatubwiye ati aba bana barafise ubwenge rero n'abafise ubwenge kuri 80% barashoboye ibintu byinshi ariko kandi barafise ikintu bisangije barakundana cyane n'abana bafise urukundo rudasanzwe mbega ibyo mubibona gute mubyitaho gute kugira ngo ubwo rukundo bafise bashobore kurukorera ko mu gukora ibintu haba ari mu kibano n'ahandi ubwo rukundo biba bimeze gute muri rusange
nukuri bafise urukundo rwinshi cyane mvuze nko kuwanje kuko niwe nzi gusumba abandi n'umunyagishika cyane n'umuntu akunda kuzimana n'umuntu akunda kumenya amakuru y'inshuti n'ababanyi azi n'umuntu abaza mbega na karakomeye ko tutamuherutse bagira urukundo rwinshi cyane niyo baramukanya arakuramutsa akakwirekurira kukumva ko igishikari cyose by'ukuri rero iyo ngabire iruta izindi mbona Imana yarabahaye iyo nabo batayironse urumva baca bakomereka umuntu akundana nk'uko abakwiye ko nabo bamukunda kandi nico abakeneye rero ikibazo ni uko muri sosiyete ndetse duhereye no mu miryango bavukamwo umwana w'ikimuga harahumenga bomukumira harahumenga bomusiga hanti yo basohotse harahumenga ntibomujana mu manzi zitumara mu gisagara ibyo byose bikamutera kwiganuvuga ngo cyo kwigunga kandi no kubabuze rwa rukundo rwinshi nawe agomba guha abandi no muri sosiyete nyine ugasanga baragira uko bamuraba bakamugira ko komantere bakamutunga urutoki ibyo byose bikaba ibintu bikomeretse umwana rero nk'abantu imana yahariye impano idasanzwe y'urukundo natwe abandi bakomeye niko navuga twari dukwiye kugira inguvu nyinshi kugira ngo tubakunde nabo baronke urukundo ruza ruhura n'ubwo badukunda
ego twumvise ko nk'abatabizi cyangwa batarababona cyangwa abatarahura nabo ngo babone ingene baba basa baba batandukanye n'abandi amaso yabo amatwi cyangwa ururimi ku munwa usanga batandukanye gato rero mu kibano nk'uko bivuze bakumigwa murabigisha none kwishura nk'iyo barabwe cyane cyangwa nk'iyo bavuzwe hari ukuntu muri icyo kigo mubigisha ibijyanye n'inyifato muri icyo gihe iyo bibaye abapsikologi abaganga muba mufise ibyo bintu barabibaganiriza barabitahura
ego cyane ni ikintu gikuru cyo kubanza kubabwira ko n'izo ngorane za mbere bagira bari bakwiye kuba akisepte aho bashyitse hose icyo kigo cyacu cyaje kimaze umwanya munini kandi ntigisanze ibindi bigo byinshi ni ukuvuga ko muri abo bana hari abatanguye mu mashuri asanzwe ayo mashuri asanzwe ugasanga ari na nyabigisha ababigisha ntibabatahura ari nyabana bari kumwe barabazomera niko bakunze kubivuga barabacokoza barabatwenga ukaca usanga rero birababaje cyane icyo nicyo dutangura kubasigurira ukamubwira ko umukunda ukamubwira ko ari umuntu nk'abandi ukamubwira ko ari mwiza ukamuha udukorwa kanaka akagukorera bigaca bituma nawe rero yuzura muri we akiyumva imyumvire yo kwigunga mu by'ukuri nicyo abantu bari bakwiye guhera ko cyane cyane mu miryango iwabo kubereka urukundo kubaha ikibanza gikwiye bakabona gushika muri sosiyete ariko mu muryango bavukamo hoho babafashe neza nk'uko bitegerezwa nyine
murakoze cyane turafise ku murongo wa telefoni umunyewanyu w'ijwi rya Amerika turagushimiye cyane Edouard kwihangana ku murongo kaze neza ikibazo cyangwa icyiyumviro alo Edouard uratwumva
ewe ndabumva
amahoro neza
amahoro cyane
kaze neza ikibazo cyangwa icyiyumviro
ego icyambere cyose ntanguye kuyikendurukira ibiradiyo kuko icyiyumviro yatwiyumviye ko nka twebwe ino ngaha mwabonye mesaje narungitse yuko twese mudaciye nko ku murongo jewe byinshi ndabyumva nciye mumanze ku ntelefone kuri iyi nomero iki cyambere cyose ndabaye ndabashimira cyane kandi iradiyo nkunda cyane ibibazo icyiyumviro cyo mutumvikane ino si mwebwe mwabikoze usanga ari ibintu
murakoze cyane
kudutahura murakoze cyane hari icyiyumviro bijyanye niwe mubyeyi yatanguje icyo kigo jewe kweri ndamushimiye cyane icyo cyiyumviro yaba mu Burundi twoge turacyiyumvira ko turi benshi abona byabaye byiza cyane je ndamushimiye murakoze
cyane Edouard ego tugarutse ku mutumire wacu madame ndi kuri yo iki kigo boba bakizi cyane mu Burundi ni kigo gishasha mwatanguye ryari mbega muragerageza kuja nko mu gihugu hagati kugira ngo muraba abana babayo boba bafite ingwara kugira ngo nabo nyine bashobore kugira amahirwe yo kwitabwaho mu kigo nk'iki cy'iwanyu
iki kigo ni gishasha cyane nta myaka itatu kirakwiza urumva dusa naho tuvutse natwe ubwacu turacyirondera hakenerwa byinshi by'ukuri ku bw'abo bana gushika mu gihugu hagati turagifitiye umugambi cyane muntu mbere y'ibikorwa twifuza gukora no gushikako ko twifuza ko ta mwana afite ubwo bumuga yo kugira kunyegezwa twifuza ko ata mwana yomeregwa nabi turumva ijwi ryacu ryoshika mu gihugu kugira ngo ahari umwana ameze gutyo yoba amerewe nabi bamushira habona bamukunde kandi natwe turasaba Imana kudukuza kugira ngo twaguke kumbure turonge n'ayandi masentre hagati mu gihugu ibyo turabifise nk'icyumviro kandi nk'umugambi turiko turasengera kwivugira yuko Imana izobidushitsako.
Ego abana bamaze kuza ku kigo cyanyu nibiki ibintu bashobora kwitegaho haba ari inyigisho haba ari kugaburirwa haba ari kurazwa mu kigo ibyo mubafashisha nibi
icya mbere nuko ababyeyi bafite abana nk'abo batahura ko kubajyana aho babafasha ari ikintu cyiza cyane hanyuma igikurikira ni abana nyine wumva batishoboje byinshi barakeneye ubaherekeza mu bwiherero barakeneye ubabwira ati nca ngaha icyo muganga ndisimenga ntiyashyitse ko nuko uko bakura bagenda baragira n'ibibazo by'amaso abatari bake rero n'abana bafashwa mu kintu cyose gikurikira uramwereka icara ha hageze gufungura uramwereka ifate gutya hageze kujya mu bwiherero uramwereka bigenda gutya utundu twinshi nyine two mu buzima busanzwe mu kubaho k'umuntu uwo ari we wese bobo yaba imyaka mike cyangwa ikuze hariho benshi batabyishoboza bakeneye nyine ubaba hafi akabibakorera mu rukundo
uko bagenda barakura niko bagenda baramenya bagatahura ikibazo cyabo canke ni ikibazo cyo kutibuka nk'ibyo muba mwarabigishije haba ari kuja mu mwiherero haba ari gufungura iyo mugiye murabibigisha barateba bagatahura canke harimo ibibazo mu bwongo bituma hari ibyo mubigisha batagenda baribuka
urumva naho bafite yo kwizomibwa hariho bamwe kumbure baba baciye ubwenge gusumba abandi niko novuga hari ababitebamwo bakabyiga bikabagora bigateba ariko hari abandi bagenda by'ukuri barahinduka neza ukabona ko ashobora kwiyuhagira ukabona ko ashobora kumenya ko imbuzi w'icafuye akagomba kuyihindura ukabona ko hari byinshi bigenda birahinduka egome bafashijwe ubuzima bwabo burahinduka nibyo ntitwobaronderamo aba universitaire ngo tubaronderemo abaganga tubaronderemo abantu b'ibikorwa bikomeye sosiyete ikeneye ariko kubaho kwabo kubahinduka neza kandi banagomba bakanagira n'ikimazi aho babaye mu byo bashobora nyine
yumvikana ego gufashwa ni ikintu gikomeye cyane ku bana nk'aba bakaba bafite abantu baba hafi buri gihe tubandanye ku murongo wa telefone turafite abandi banywanyi ku murongo bifuza guterera turafite Norbert uraho neza
uraho neza murakomeye
amahoro ikibazo cyangwa icyumviro kuri iyi ndwara ya trisomie 21 wari uyimenyereye uruyumva
yego njye ni na vuba rwa mbere nari nyumvishe kuko wenda mu Rwanda ntabwo nzi ngo bimeze gutya na gutya nawumenye nari mbifiteho njyewe ariko mbere na mbere dushimire uwo mubyeyi wabashije gushinga icyo kigo kandi akaba afite n'umwana ufite ubwo bumuga se cyangwa se ubwo burwayi bakaba babasha kumwitaho cyangwa se n'abana babashije guhuriza hamwe n'icyo kigo bakaba abafasha kugira ngo mumenye bazafashe mu bihe bizaza ariko se nibaza niba yarashinze icyo kigo leta y'i Burundi hari ikintu wenda yaba yaramuguye mu ntege ese baravugwa bagakira cyangwa se iyo miti kuyibonera ubushobozi birakunda ese abandi babyeyi y'u Burundi hari aho yenda yaba afatanya n'inzego z'ibanze kugira ngo wenda be babazana mu murongo nagira nise ubuvuzi bahabwa babona hari ikintu bubafasha ndumva wenda namunanije yaba aribyo ariko ngatanga n'impanuro ku babyeyi b'abarundi baba bafite abana babagaragariza urukundo kandi babashyira ahagaragara n'abana n'abandi.
Urakoze cyane Nyombe, turagushimiye ku ntererano n'ibibazo. Reka kumbure madame Ndikuriye adufashe niba leta ifite uruhara mu byo muri kumunagerageza gukora, kuko nkuko mayivuze ni imyaka itatu n'imike, ariko kumbure ko ari kimwe mu bigo bike cyane cyane cyonyine kiri mu Burundi. Muba mukorana gute na leta bari muri ibi bikorwa nabo nyene cyane barabafasha mu byo murimo?
Leta kuri yadukoreye ni kutwemera ngo dukorere ku mugaragaro, dukorere mu burenganzira nyine bw'amategeko y'igihugu. Ibisigaye nk'aho turi bashasha turakomeza kubatera akamo, turakomeza kubasaba ngo batube hafi badufashe, batugire n'inama umwana agomba badufashirize, abigisha bafasha abo bana babungura ubumenyi no mu bikoresho bikenerwa, usanga birengeye ubwo bushobozi bw'abo babyeyi bakenyi bazi icyo cyumviro. Turakomeza nyine gusaba leta kugira ngo itube hafi muri byose igombe, kandi turizeye ko bariko barabidukorera.
Mu bibazo vya Norbert arabaza niba abavyeyi nabo nyene hari ico mubafasha, kuko kumbure ni ibintu biba bitoroshe iyo umuvyeyi aronse umwana afise iki kibazo agategerezwa guhindura bimwe bimwe mu bijanye n'ubuzima bwo mu muryango kugira ngo uwo mwana bamwiteho neza. Hoba hari ubufasha bw'abavyeyi, haba ari abapsikologe babafasha mu bijanye n'inyifato zabo kugira ngo nabo nyene bite abo bana neza, nabo nyine atari bo bantu babakumira cyangwa batabitayeho neza?
Ikibazo cyane icyo navuga ngo ni n'umushinge, kuko umwana yiriwe muri santre hanyuma agataha muhira akabaho mu binyuranye n'ingene yiriwe, ibyo babyiza. Muri iyo santre turahafite abapsikologe babiri kandi n'abamama rero ngira ngo nyine hari ibyo bitandukanye, gutyo umupsikologi w'umumama n'umupsikologi w'umupapa araho biba bitandukanye. Rero turabonana nabo babyeyi kenshi, tukabaganiriza, tukababwira uko twabonye abana babo, tukagira nabo nyine n'ibibazo tubabajije byo mu birange n'umwana abayeho, hanyuma ari icyo dukwiye guhanurana, ari icyo dukwiye kujya inama, ari icyo dukwiye kurasaba gukosora, tukabibasaba kandi ndatubera byiza bica biba amagiriranire.
Byoba bisaba uburyo ababyeyi barakenera uburyo kugira ngo bashobore kuza nabo nyine kubitura gukoresha abo baganga ba psikologe? Bisaba uburyo, birasaba amafaranga?
Oya, nta mafaranga bisaba by'ukuri, ariko ababyeyi turiko turakorana n'ababyeyi b'abana dufite mu gisanzwe, abo bandi babyeyi batabazanye kumbure ntibanabimenye cyangwa sindabizi babyimbiriye ukundi, ariko ababyeyi nariko ndavuga ko dufashanya n'ababyeyi b'abana bari muri santre mugabo nabo bandi turafite umugambi wo kubarondeza no kubaganiriza no kubamenyesha ingene bafasha abana babo.
Ego, murakoze cyane. Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ariko turaganira ku bijyanye n'indwara izwi mu Gifaransa nka trisomie 21. trizomi mirongo ibiri na rimwe twumve niba muyimenyereye aho muherereye mu kibano ingwara itamenyereye cyane ariko abaganga n'abavurira ijanye n'inyifata bavuga ko ibaho kandi ko abana bayigwaye imwe na rimwe bahura n'ibibazo byo gukumigwa ababyeyi nabo baba bafite abo bana ugasanga barabanyegeje niba bashize ahabona barafise ibibazo byo kubitaho rero cyuko turagerageza kwihweza ukuntu abo bana cyangwa abo bantu baba bafite iyo ngwara bo kwitabwaho hariho ikigo ni damo mu Burundi citaho abana nkabo kigo gishasha cyane nkuko mu cyumba cy'imyaka 3 yonyine kimaze gitanguye ibikorwa byavyo turi kumwe rero na madame Gregoni murantunga ndi kuriyo akaba ari umwe mu bakenyezi buguruje iki kigo kugira ngo bafashe abo bana bagendana n'iyo ngwara ya trisomi 21 reka tumira mate turagaruka murakoze
Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV nakurikije icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri Radio yacu VOA turabaragize
Wanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Wanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Wanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Atishwe cy' Amerika turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga ku munsi wa gatatu tubihweza ibijanye n'amagara y'abantu kuri uno munsi wa gatatu cyuko twihweza kujanye n'ingwara itamenyerewe cyane ingwara yitwa trisomi 21 ni ingwara muganga twari turi kumwe mu kanya gaheze yagerageje gusigura byinshi kubijanye nayo n'ingene ifatwa ingene ifata abantu muri make ni ingwara itandukira ariko iva mu bijanye n'ukuntu umuntu aba yavutse ameze ibintu haba habaye accident nkuko yabivuze kubigize ubugingo bwiwe ugasanga habaye accident mu bijanye n'ingene avutse ameze ugasanga kenshi arakumiriwe kubera ukuntu asa haba ari mu maso ku mubiri atandukanye n'abandi bantu kumbure no mu byiyumviro no mu bwonko akaba afise ikibazo agakenera yuko abantu mu kibano no mu muryango bamwitaho bamufasha kugira ngo abeho ubuzima nk'abandi rero turi kumwe n'umwe mu bakenyezi mu Burundi batanguje ikigo ni damour cyo kwitaho abana bagendana n'iyo ngwara ni madame Gregoni ndi kuriyo ari kumwe natwe ku murongo wa telefone rero madame ndi kuriyo mwakoze cyane ku gufata akanya kanyu ko kuganira natwe reka tuganire kumbure tubandanye twihweza ngire two kwitaho aba bana hari imiti aba bana bafata uretse ko baba bafise uko kuntu baremwe badasa n'abandi cyane cyane hari imiti baba bakeneye kwama bariko barafata buri munsi kuri ingwara yabo canke biva ku ngwara baba bagwaye zindi zisanzwe zitajanye ni trisomi 21 ikigo cyanyu cya ni damour mwavuze ko mwabagerageza kukwigisha cyane cyane kubijanye n'inyifato zabo kugira ngo bifate neza aho bari mu kibano no mu muryango hari izindi nyigisho baronka iyo bagiye barakura haba indimi guharura nafyo nyene murabibafashisha mu kigo cyanyu biba bimeze gute barateba bakagenda baramenya byinshi kugeraho kumbure bashobora gutangura utuntu twutwuga kugira ngo bifashishe
eko mutane barafashwa byo byitaduro barabibigisha ibyo byo kwandika kumenya kwandika kumenya indome barabibigisha ibyo gufata ibintu ku mutwe utorifikasiyo barabibigisha ariko kandi barabigisha n'ibintu byo gupangapanga utuntu kugira urabe n'ubwenge bw'ubukurikira turafisemo abazi kuririmba banabikunda cyane kandi baba bafite amajwi meza ibyo by'indirimbo nabyo nyine barabibigisha mu buryo bw'ubuhinga nyine bw'amanoti muzikali kugira babimenye neza kandi ntabwo twarabashyiriyeho na piyano bariga piyano bariga gita kandi murazi ko kuririmba hari abo bitunze bagatunga n'imiryango yabo rero baragenda bariga umwe wese ashobora kugeza baragerageza kumenya icyo ashoboye gusumba ibindi bakagerageza kukimukuzamo bariga rero hejuru y'imifato bariga
yego ahama bafite kuririmba gutamba navyo nyene birumvikana ko ari ikintu co baryohera kubafasha mu mishaha yabo muri uko kunezera kwabo bama barimwo ni vyiza hama kuri iryo shure amafaranga nangahe kugira ngo umwana ashobore kuhiga mufise ibiciro bingana gute
kuri n'ibiciro bikiri bugufi cyane kuko n'abana baza mu gitondo bakahirirwa kuvuga barafungurirwa barahabwa n'intebe turiya two kubafasha hakiri kare nko mu masaha yine barahabwa ibifungurwa bikwiye saa sita hanyuma bakanaharuhukira ababyeyi bakaza kubatora hagati ya saa kumi na saa kumi n'imwe nuvuga ngo ni ibiciro bigufi by'ukuri ntibavungira hano ariko ni bigufi cyane ababyifuje hashika bakabibaza babibabarira ariko ni igiciro gito cyane ugereranije n'uko ibikorwa biba bimeze
yego tukiri aho nyine kumbure kubipfuza no kuzana abana babo kuri icyo kigo kubahejeje kucumva bwa mbere kumbure n'abashaka kubashigikira kubatera intege no kubafasha mu bijyanye n'uburyo bwo gukora ikigo nk'iki uburyo bwinshi busabwa bo baronka hehe nimero zanyu n'izi
dukorera kuri Avenue de France ni hafi ya ambasade y'abafaransa nyine twarose aho dukorera mu kigo cy'ishengero Anglikane iri muri Rohero hafi y'ahahoze Perezidansi kera ngira ngo ni ahantu horoshye gushyika nimero nayo sinzi ko mbure ko twubaha nimero ya telefone ya kontakiti
yego tugakwi ijambo nimero zanyu
yego mero uhamagara kuri resitansi 76 091 098
usubiremo
yego 76 ubusa 91 ubusa 98
yego hama ku mbuga ngurukana bumenyi mwaba muriho nko kuri za Facebook Instagram n'ahandi
turahaza cyane urumva turacyari ko turirondera ariko vuba tuzojaka
yego urakoze cyane hama tubandanye tuganira kuri aba bana mwatwiganiye byinshi ingene mubitayeho murabagaburira murabafasha bakaruhuka aho nyene bakirirwa kuri iki kigo bakaronka ahantu habonyene bashoboye kwisanzura bashoboye kwitabwaho bagakundwa bakerekwa urukundo none iyo muriko muraganira bimwe mu byo babaganiriza n'ibihe ibibaraje ishinga ibibanezera nk'ikiyago nk'umwana afite trisomi kiba kimeze gute
ni ikiyago kiri munsi gato y'ibiyago abana b'imyaka yabo bagira ariko n'abana bagira imigambi ya kazoza nabana bashikwa ko bibihemo vuga ngo bituye abagabyanze bisanze nk'abandi akakubwira nk'umuhungu akakubwira ati nashimye muri kemikanaka urumva umubiri wabo naho bimeze gutyo hari bikurikira bimeze nk'ibyo abandi bantu kandi akagutera n'inkuru nyine z'ibyo yabonye n'ibyo banegura akabinyegura bakanatwenga n'umubiri wabo n'umenga agize ikintu kitari cyiza rero n'abana mushobora kuyaga n'abana banabaza n'ibibazo byinshi cyane ibyo bimwe mbere bikanatugeza ku ishuri ko nyine ukaba ufite imvugo yo kubabwiramo ngo bitahurike ariko by'ukuri hariho byinshi bahuriye ko n'abandi bana kandi bo kubera ko atanisoni bagira atanibyo by'ubwenge n'uruyeri n'iki bagira arakuganira bijyanye n'uko yiyumva
n'abigeme kumbure nabo nyine bashobora kubaganiriza ku bijyanye n'inyambaro ibintu bisanzwe nyine by'umwana w'umwigeme ashobora kukuganiriza
ego cyane ego cyane bababwira ko hari ibyo batokwambara uba urumva ku bw'ubwenge buke hari naho baba bari exposed gusumba abandi bana bafite ubwenge bukwiye rero umumenyereza kwiyegeranya umumenyereza kwambara akikwiza umumenyereza kudapfa gukurikira ibyo bahuye byose
ego tuko turaja ku musozo w'ikiganiro muri sangacu uyu munsi mwakoze cyane rwose kudufasha kuri ibi byinshi rero kumbure dusozera impanuro nyamukuru ku haba ku bavyeyi mu kibano leta ayandi mashirahamwe dusozera impanuro mufite n'izihe madame Gregoni Ndikuriyo
murakoze cyane impanuro za mbere ndabyoresha ku miryango ubwayo ifite abana bameze nk'uko bavuze ko ari abana b'urukundo cyane kandi naho bitubaye gutyo n'abana bakeneye gukundwa rero ntihagire ababyeyi badufata umwana nk'uyu by'ikintu ega nk'icyeyi nk'icyago ku muryango wabo oya ni ingabire nziza imana yabahaye kandi nabo ntibabakunde ntibabarere nk'uko bareze abandi bana ntibajane nabo baja gusenga ntibajane nabo baja mu manza ntibajane nabo baja kuramukanya mu nshuti ntibabiteho babereka urukundo kuko by'ukuri n'abana b'urukundo nabo bakwiye kururonga hanyuma umwana yamaze kwakirwa neza mu muryango wiwe muri sosiyete naho yakomereka ntibiba binini kuko anakomeretse arasubira inyuma akabwira mama terega nakayambariye gutya yavumiye gutya yagize gutya hanyuma umubyeyi akamuremesha ariko no mu kibano ndagomba kubwira abantu ngo abo ni abana beza cyane imana yaduhaye uko nyine bameze reka dufashanye kubakunda dufashanye kubafasha mu byo batishoboje ibyo bizabigende neza ku gihugu cyacu naho turasaba abatongoye n'ababyeyi bacu n'ababyeyi b'abakomeye n'ababyeyi b'intege nke nk'aba bana turiko turavuga n'ukuri bafashe kimwe bafashe guhimiriza ababyeyi kugira ngo bashyire ahabona abo bana babo babakunde ikindi cya kabiri bashyireho ibigo bibitayeho barera mu buryo nabo muri kazoza buba abana bashobora kugira icyo bimariye kandi bakagira n'icyo bamariye igihugu cyabo
turagushimiye cyane rwose uyu mwumva rero ni madame Gregoni Ndikuriyo ni umwe mu bakenyezi batanguje ikigo Ni d'amour ni ikigo gifasha abana bagendana n'indwara ya trisomie 21 ni indwara itamenyerewe cyane ariko bariko baragerageza gufasha abo bana bagendana n'iyo ndwara kubitaho kubafasha mu buzima bwabo bwa minsi yose ni mu gihugu cy'u Burundi rero turamushimiye cyane rwose reka nshimire n'abaterereye ku mbuga ngurukanabumenyi kuri Facebook cyane ibibazo n'ivyumviro nongere nshimire na muganga Dr P ya dufashije gutahura ibijanye n'iyi ngwara ku buryo bwo kubivura no kuyitaho muganga rero yarari kumwe natwe mu minota ya mbere ahava arava ku murongo ariko turamushimiye cyane nawe nyene ndashimiye na Nadia Taha yamfashije mu bwinga bw'ivyuma kuri micro mwari muri kumwe na Orion Itangishaka mubandanye mugira ibihe byiza mwumviriza radio Ijwi rya Amerika mu bindi biganiro n'amakuru.